Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti zacu mwabonye ikingura ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 20 ukwezi kwa 12 umwaka w'2018. Amakuru mu Burundi urubyiruko rugenda na gakoko gatera sida barakumirwa.
Ugwaruka ruri mu bantu benshi bakumirwa ni kuvuga ibice 69 n'ibice 10%. Ugwaruka ruri hagati y'imyaka ya 18 na 20 barakumirwa.
Uyu nindi kuri yo Fabiani uhagarariye mu mategeko ihuriro ry'urubyiruko rugenda na gakoko gatera sida mu Burundi. Mu Rwanda turavuga ku rubanza rwa Mpoza yo Christophe uregwa guteza imidugararo. Amakuru yo mu biyaga bigara ariko nk'uko mubizi abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloys Bigirimana. Waramutse neza Aloy.
Waramutse Thomas, ndamutse n'abaduteze amatwi. Abashinga mateka mu ntara yo mu manuko bushira uburengero bwa Somalia ejo ku munsi wa gatatu niho batora umukuru w'igihugu mushasha azobarongora muri iyo ntara. Abategetsi babwijwe rya Amerika ko wahoze ari umushikiranganje w'ubudandaji w'iyo ntara Abdiaziz Hosan Mohamed ariwe yatowe kuba umukuru w'iyo ntara inyuma yo gutsinda abandi batatu bahiganywe. Abakurikiranira hafi politike muri Somalia bari bamaze kubona ko Mohamed ariwe yari kuzotahukana intsinzi nyuma yaho mu ndwi iheze Muktar Robowe yahoze avugira kandi akaba yari cegera cy'umukuru wa Al-Shabaab afatiwe n'igipolisi cya Somalia mu gisagara cya Baidoa hanyuma rungikwa i Mogadishu. Leta ya Somalia yabujije Robowe kwitoza kumvo zuko akiri mu bihano by'inama ya ONU amahoro n'umutekano bakaba mwagiriza kandi kuba intambamyi y'umutekano muri ico gihugu cya Somalia. Abakozi bashika ku 70 ba Ekleziya Katolika barimwo abapadiri hamwe n'abandi ni muri leta ya Illinois muri leta zumwe za Amerika bagirizwa ibyaha bifatiye ku gitsina bakoreye abana bato. Ibyo ni ibiharuro byashizwe ahabona n'umushingwamanza mukuru w'iyo leta ejo ku munsi wa gatatu. Uwo mutegetsi Lisa Medigan yavuze ko Ekleziya Katolika muri iyo leta yari yatanze igitigiri cy'abantu 185 gusa bagiriza ibyo byaha, ariko inyuma y'amatohoza ubutungane bwatanguye mu kwezi k'8 bwashitse kubashika 70. Ayo matohoza yo muri leta Illinois abaye inyuma ya raporo yasohowe mu kwezi k'8 aho abapadiri barenga 300 mu yindi leta ya Pennsylvania bagirijwe ibyaha bifatiye ku gitsina byakorewe abana barenga 1,000 bimara imyaka n'iyindi byaragizwe ibanga. Muri Amerika kandi leta ya Trump yarafatiye ibihano bishasha abategetsi hamwe n'amashyirahamwe y'Uburusiya yagize uruhara mu guhungabanya amatora muri Amerika. Barimwo Abarusiya babiri bagirizwa kugerageza kugandagura uwahoze asumira urusaku Uburusiya hamwe n'umukobwa wiwe mu Bwongereza amuhaye uburozi. Harimwo kandi abakozi 15 bakorera iperereza mu gisirikare cy'Uburusiya, amashyirahamwe ane ya leta y'Uburusiya hamwe n'ikigo kijejwe ubushakashatsi mu buhinga bwa interinete muri ico gihugu. Ico kigo cyagirizwa kuba carayobesheje Abanyamerika mu matora ahitiye mu kubaha amakuru atariyo agatuma batora Donald Trump muri 2016. Abanyamerika baci babuzwa gukorana n'ayo mashyirahamwe hamwe n'abo bafatiwe ivyo bihano kandi ubutunzi bafitiye aha muri Amerika bwafashwe. Leta ya Trump gushika ubimaze guhana Abarusiya 272 hamwe n'amashyirahamwe y'Uburusiya nyene ku bikorwa nk'ibi bibangamiye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Yemen, komite mpuzamakungu ijejwe gutabara imbabare Croix Rouge imenyesha ko iri mu myiteguro ikomeye yo gufasha mu ihanahana ry'imbohe zo mu ntambara hagati ya leta ya Yemen hamwe n'abahuti bayigwanya ritekanijwe mu mpera z'uku kwezi. Impande ziri mu ntambara muri icyo gihugu cya Yemen zarahanyahanye intondi z'abanyororo bo mu ntambara mu biganiro byo mu ndwi iheze byabereye mu gihugu cy'u Suwede. Urutonde rumwe rurimwo imbohe 8,000 zikwiye kurekurwa. umuyobozi wa Croix Rouge mu karere ko mu buseruko bwo hagati kisi Fabrizio Carboni yabwiye ijwi ry'Amerika ko iryo hanahana ry'imbohe rizobera rimwe ku mpande zose kandi iryo shirahamwe ari naryo rizoyifashamwo harimwo no gutanga uburyo bw'amafaranga. Carboni avuga ko imiryango itari mike muri Yemen yiteze kubona ababo babuzwe ku bw'iyo ntambara, ariko ngo bamwe bazotangara kuko bazoshobora kuzobura ababo kumbure kuko boba barafuye. Aya makuru y'ijwi ry'Amerika yakesha Lisa Schlein akorera ku cicaro cya Croix Rouge i Geneve mu Buswisse. Umushikiranganji wa mbere wa Canada Justin Trudeau avuga ko leta yiwe iriko iragerageza kumenya amakuru ahagije ku munyagihugu wabo agira gatatu yafatiwe mu gihugu cy'Ubushinwa. Abandi babiri bafashwe haheze umwanya muto igipolisi cya Canada gifashe umutegetsi w'Umushinwa w'ikompanyi yo gutumatumana ko ku mutahe wa leta zunze ubumwe za Amerika ku itariki ya mbere z'ukwezi kw'icumi na kabiri turimwo. Meng Wanzhou yagizwa kutubahiriza ibihano Amerika yafatiye igihugu cya Iran. Umushikiranganji w'Ubushinwa ajeje imigenderanire n'ayandi makungu yavuze ko abo banyekanada bagirizwa kubangamira umutekano w'igihugu ciwe. Nta yandi makuru arenze ayo Ubushinwa bwatanze kuri abo banyekanada bwafashe.
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kiriro n'ikinyarwanda, turi no kuri internet radio yacu voa.com. Amakuru mu biyaga bigari. Mu Rwanda urukiko rw'ubujurire rwatesheje agaciro icyifuzo cya Mpozayo Christophe. Mpozayo yarusabaga kwanga ikirego cy'ubushinjacyaha aregwa guteza imidugararo muri rubanda. I Kigali ni inkuru ya Eric Bagirubusa.
Umucamanza usoma icyemezo ku nzitizi bwana Christophe Mpozayo n'abamwunganira bari bagejeje ku rukiko, nta muburanyi n'umwe wari uhagarariwe mu cyumba cy'iburanisha. Hagaragaye gusa abavandimwe ba Mpozayo ndetse n'abandi bakurikiranaga iburanisha. Ku isonga, Mpozayo yari yasabye ko urukiko rw'ubujurire rwategeka gukuraho ikirego cye kuko nta bubasha inkiko zo mu Rwanda zifite bwo kuburanisha urubanza rwe. Araregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda agamije guhungabanya ubutegetsi buriho, bikomoka ku biganiro ashinjwa ko yagiranaga na bwana Jean Damascene Munyameta uba hanze y'igihugu, n'ibiganiro ngo bagiriraga ku rubuga nkoranyambaga rwa Skype. Mpozayo akabura anavuga ko ibyo biganiro byabaye ari yarusha muri Tanzania kandi ko nta tegeko mu Rwanda ryariho rihana ibyaha byakorewe hanze y'imipaka y'igihugu. Ubushinjacyaha bukavuga ko nubwo iryo tegeko ritariho bitakuraho ko ibyaha bibereye hanze y'u Rwanda byaburanishwa n'inkiko z'imbere mu gihugu. Ikindi Mpozayo n'abamwunganira bavuga nuko ngo ibyo biganiro byabaga hagati y'abantu babiri bitabereye mu ruhame. Ubushinjacyaha bwo bugasobanura ko kuba yaraganiraga n'undi munyapolitiki bishoboka ko ibyo biganiro bagiraga yabigejeje ku bandi banyapolitiki bagenzi be. Umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha maze amuhanisha gufunga imyaka icumi. Urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ibyaha bikomeye kandi by'ubugome bikorewe mu mahanga biburanishwa n'inkiko z'u Rwanda. Rwisunze ingingo z'amategeko rwavuze ko urukiko rukuru rwamuhannye mbere rubifitiye ububasha kuko icyaha cyo kuvuza igihugu umudendezo cyakoreye hanze y'imipaka y'u Rwanda gihanwa nk'icyaha kuruye imbere mu gihugu. Umucamanza yavuze ko mu kwezi kwa cyenda n'ukwa cumi na kumwe bibiri na cumi na gatatu Mpozayo yagiranye ibiganiro na Munyampeta kuri Skype kandi ko ibyo avuga ko yakurikiranywe ku byaha byambukiranye imipaka atari byo. Yavuze ko nubwo byaba byarakorewe mu mahanga ari ibyaha bisanzwe, yanzuye ko nubwo uruhande ruregwa ruvuga ko bitari byarateganijwe ko ibyaha nk'ibi byaburanishwa n'amategeko y'u Rwanda nta shingiro bifite. Mu byo aregwa kandi hazamo icyaha cyo gusebya no gutuka umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Urukiko rukuru rwavuze ko atakigizweho umwero n'urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru ahubwo ko rutacyakiriye, bivuze ko gishobora gukurikiranwa. Uruhande rwa Mpozayo rwo ruvuga ko nta rwego urwo arwo rwose rwigeze rurega mu izina ry'umukuru w'igihugu ko yatutswe, rugasaba ko atagikurikiranwaho. Ni nabyo urukiko rw'ubujurire rwashimangiye, rwavuze ko haba mu biro by'umukuru w'igihugu ndetse n'ahandi nta watanze ikirego ko urego yatutse umukuru w'u Rwanda, rwategetse ko atagikurikiranwaho. Urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru ku isonga rwari rwagize umwero urega umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yavuze ko urwego rwa mbere rutasuzumye yahamye ko yasebanije mu ruhame rwavuze kandi ko ku rwego rwa mbere rwarategetse ko Mpozayo yasubizwe ibyo byari byafatiriwe bitavuze ko yabaye umwere nyuma y'iryo sesengura umucamanza yanzuye ku icyifuzo cyo gusaba kutakira ikirego nta shingiro gifite kuko ngo inkiko z'u Rwanda zifite ububasha bwo kumuburanisha mu mwaka wa 2013 nibwo Christophe Mpozayo yatawe muri yombi ubutabera bw'u Rwanda bumurega gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemerewe icyaha gishye ubushinjacyaha buvuga ko hari habayeho kwibeshya kunyito ubu cyabaye cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda agamije kugira nawe ubutegetsi buriho mu kwezi kwa kane 2014 urukiko rw'ibanze rwa Kakiru mu mujyi wa Kigali rwategetse ko Mpozayo yarekurwa rumuhanaguyeho ibyaha byo gutuka umukuru w'igihugu no gutunga grenade atabyemererwa gusa nyuma gatataranagerewe mu rugo yahise yongera atabwa muri yombi mbere yo gufatwa gafungwa bwana Christophe Mpozayo yari umukozi ushinzwe ibijyanye n'ikoranabuhanga mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba hatageze igihinduka iburanisha ryazakomeza ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha 2019 bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,760 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi rya Amerika, Radio yanyu.
Mu Burundi, abantu b'urubyiruko bagendana na gakoko gatera sida barenga 84% barakumirwa mu kazi k'iminsi yose. Ihuriro ryabo ryabitangaje mu nama barimo ibujumbura. Ni inkuru ya Raymond Zimana.
Ugo gwaruka rugendana umugera wa sida ruva mu makomine yose agize igihugu cy'u Burundi kwahuriye hamwe kugira rurabe ingene agatega kabo ko kubahirizwa eka mbere n'ingene go kwiteza imbere mu buzima bwa minsi yose ugo gwaruka ruhuriza ku kibazo cy'ikumirwa ko ari intambamye ikomeye mu mirimo yago ya minsi yose Jean Baptiste Bisure yaserukiye gwaruka go muri komine Gihogazi mu ntara ya Karusi afatira kubijanye n'inyigisho kubagendana umugera wa sida
kwiga neza nk'abandi usanga kwa bashiri nyuma ngo mwebwe mushaka kugwa kuri tele ntamba mwiduhura ni uko usanga uri kurakoresha uburyo bw'iwawe kandi amategeko akwemerera kwiga ku buntu ugasanga utwo gufashije nk'ubusanzwe uri imfuvyi uciye tugurisha usanga uri kurabandanya uhahombera kandi usanga uri no kujya miti gahisaba yuko ufungura bikwiye
afatiye ku cigwa cakoze mu mwaka wa 2015 ku bijanye n'ikumirwa rikorerwa ugwaruka rugendana umugera wa sida Fabiano ni kuriyo aserukiye imbere y'amategeko ihuriro ry'ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi yemeza ko ibyo bitigira ibibandanya byiyongera kandi bikiri hejuru uyaserukira ugo gwaruka akavuga ko bica bituma bativuza neza
cyarazerekanye yuko ugwaruka ruri mu bantu benshi bakumirwa ni kuvuga ibice 69 n'ibice 10 kwijana ugwaruka ruri hagati y'imyaka ya 18 na 24 barakumiriwe guhera ku myaka 25 gushika kuri 29 ibice 84 n'ibice 30 kwijana barakumiriwe ibyo byose bica bituma ugwaruka rudashobora kwivuza mu buryo bubereye kubera yuko bari ko barakumirwa eka kandi badashobora no kuza gusaba ifashanyo baba bakeneye kwa muganga kubera yuko baba bari ko barakumirwa
iyindi ngorane zishikirizwa n'iryo huriro nuko ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi ruvize ingorane yo kwivuza Fabiano ndi kuriyo na hadatanga ibitigiri yemeza ko igitigiri c'ugwaruka guhitaba Imana kiguma kiyongera
uno munsi turiko turabura cyane ugwaruka ruriko rurapfa ego hariho imiti yo gufufahaza mugabo uno munsi turiko turabura ugwaruka rwinshi rupfa ariko atasobanura kwihari iyo nayo ni indi ngorane ikindi naco uno munsi igipimo ca charge vira kimwe gipima urugero rw'umugera mu mubiri wa dusanga kugwaruka bururi hejuru rwose
mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no gukinga indwara ya sida bose uko babibona bemeza ko bitigirize bakumirwa kubera kugendana umugera wa sida byagabanutse Desire Nduwimana umunyamabanga nshingwabikorwa mu mugambi w'igihugu w'ugwanyikiza sida sepsenerez akemeza ko leta atatu itagira kugira itanga inyigisho kubijanye n'ikumirwa ry'uwo mugwe w'abantu
muri rusange biharuro byaragabanutse turavye kuje no gukumirwa twarateye imbere ugiranije n'uko bwa mbere byari bihari turagerageza yuko inyigisho zishikira bose bera umuntu asanzwe agenda mu mugira wa sida ni ingwara mu zindi uri kuraraba
ikigwa cyakoze umwaka wa 2017 cyerekana ko ibyo kwandura umugera wa sida byagabanutse mu Burundi kuko ubu biri munsi yarimwe kwijana no kuvuga ubusa n'ibice 9 kwijana ugwaruka ruvise imyaka iri hagati y'imyaka 15 na 24 abigeme bandura ku rugero rw'ubusa n'ibice 3 kwijana abahungu nabo ku rugero rw'ubusa n'igice kimwe kwijana iryo koraniro ry'ugwaruka rugenda no mugera basida rwego rw'igihugu ryatanguye ku munsi wa kabiri rikazorangira kuri uyu wa kane Ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
muri isanga Muri sanga ni kiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagabigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba EAC ufite ibibazo by'amafaranga ibihugu biwugize ntibitanga imisanzu yabyo uko bikwiye umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru araduye ibindi bisobanuro
Umwaka w'amafaranga annual budget 2018 ushira 2019 mu muryango wa Kareka Afrika y'Ubuseruko watanguye itariki imwe z'ukwezi kwindwi uwo muryango wiyemeje gukoresha amafaranga angana n'imiliyoni 100 z'amadolari ya Amerika ibice birenga 52% byayo ava mu ntererano z'ibihugu bitandatu bigize uwo muryango na ibice 48% bikava mu mfashanyo mva makungu igihugu kime cyose cyiyemeje gutanga imiliyoni 8 n'ibice bitatu by'amadolari na yarenga miliyari 21 y'amarundi muri kino gihe hamaze gutanga ibice 35% gusa inama shinga mateka yarayitangaje ko uwo muryango ufite ubukene budasanzwe kubera ibihugu bikwega maguru mu gutanga intererano zavyo ku Burundi nibwo bufite umwenda munini kuko baheze imyaka ibiri butaratanga intererano bwishozwa ayarenga miliyari 40 z'amarundi hakurikira igihugu gishasha muri uwo muryango ca Sudan yepfo nico uyu mwaka ntikiratanga na 10 no ku mwaka icyo gihugu ntayo catanze yamara kubera cemerewe hagati mu mwaka inama shinga mateka ivuga ko kitazoyishozwa ku mwaka weze umushikiranganje mushasha aserukira Burundi Isabelle Ndahayo yari yatanze inseguro z'igituma igihugu ciwe kidaterera ku mwanya
ntibyari byakwiye kubera ingorane mu z'igihugu caciyemwo murano ko turi ku gikogwa Burundi ntibigeze bureka gutanga kandi muravye akigoro bwagiye buragira hejuru ingorane twe dufite nibaza ko atamuntu numwe ashavuriye Burundi kandi tuzobandanya tugira akigoro gushikaho tuzoshika ku rugero rumwe nabandi hanyuma ikindi igira kabiri no kubandanya kandi ifasha igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore kuba koko umunyamuryango akwirije byose ibisabwa n'amategeko atari guherekeza ariko turi ko turakora
igihugu kimaze gutanga intererano nyinshi ni Kenya kimaze gutanga ibice 80% hakurikira Uganda ari nabwo butwara uwo muryango uyu mwaka kimaze gutanga ibice 53 hanyuma igihugu cha Tanzania gifite icicaro gikuru cha yase kimaze gutanga ibice 52 u Rwanda rumaze gutanga ibice 25 kuri uyu wa kabiri inama nshingamateka yatangaje ko kubera ubwo bukene abashingamateka hamwe n'igice kinini c'abakozi b'uwo muryango bagiye kuja mu karuhuko ka Noheli n'umwaka mushasha badahembwe imishahara y'ukwezi kw'12 abatanze ibikoresho bitandukanye ntibarahabwa amafaranga amashyira amacungera umutekano hamwe na yakora amasuku yose ntarahabwa imishahara amategeko y'umuryango wa EAC avuga ko ibihugu byose bibwirizwa gutanga intererano yavyo yose imbere y'itariki 31 nimeze ukwezi kw'12 kubera iyo ngingo itubahirijwe abashinga amateka batangaje ko agiye gufatwa ingingo ruhasha cyane cyane ku bihugu biheranye menshi aho igihugu gitungwa gatoki no Burundi butaratanga na 10 mu myaka 2 kiretse kuriha ibirarane byo mu myaka yahera mu bihano bitegekanijwe n'amategeko ya EAC harimo guhagarikwa burundu canke vy'agateganyo mu rwo mujyango abashinga amateka barerekanye kandi ko uwo mujyango ufite ibibazo bikomeye bishobora no gutuma usambuka abatanze akarorero ku makete y'urutavana ko abonekamwo imvugo ikarice no guterana amajambo hagati y'abakuru b'ibihugu vy'u Burundi no Buganda imigenderanire itifashe neza hagati y'u Burundi no Rwanda hame rero n'abanyeshuri bo mu muhari katolika w'abaskuti bo mu Uganda bangiwe ku munsi wa Mungu heze kwinjira mu Burundi mu nkino z'akarere bari bagiyemo abashinga amateka bibajije igituma mu bibazo byose haguma hagarukamwo igihugu cy'u Burundi yamari byo bibazo babirungikiye inama y'abakuru b'ibihugu kugira ngo abari bazovyiga Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 56.
Yego, na handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Ishyirahamwe mpuzamahanga Handicap International rifasha abagendana ubumuga riratangaza ko rigiye kwimurira mu kindi gihugu cyangwa gufunga burundu ibiro byabyo byo mu Burundi. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Mu itangazo Handicap International yashize ahabona kuri wa gatatu yasiguye ko mu kwezi kwa 11 iryo shirahamwe ryarungukiye leta y'u Burundi dosiye irimo ibyo yayisavye mu ntumbero kwemererwa kubandanya ikora muri ico gihugu. Inyuma yo kurungika iyo dosiye, ubushikiranganje bw'intwaro hagati busanzwe buraba iby'amashirahamwe yose akorera ku gataka k'u Burundi bwishyuye Handicap buvuga ko dosiye yabo itujuje ibyangombwa byatuma yemererwa kubandanya ikora mu Burundi. Handicap International yemeza ko inyuma y'iyo nyishu yagerageje inshuro zibiri zose gusaba umubonano muri ubwo bushikiranganje mu ntumbero yo gutorera inyishu ico kibazo ariko atanyishu n'imwe iryo shamwe ryaronse. Ijwi rya Amerika ryabajije umupfasoni Diane Van Leed ajeje gutanga amakuru muri Handicap International mu Bubiligi ahari icicaro c'iryo shirahamwe ico leta yasiguye ko kibuze muri iyo dosiye yabo yishura ko ico kibazo ataco kivuga k'ubu. Ibindi bategekanya kubitangaza inyuma y'itariki ya 31 uku kwezi. Inama ijeje amahoro n'umutekano mu Burundi igifata ingingo yo guhagarika amashamwe mpuzamakungu yose yigenga akora ku gataka k'ico gihugu mu kwezi kwa 10. Ayo mashamwe yari yasabwe kubahiriza itangwa ry'akazi hisunze ibice 40% by'abatutsi na 60% by'abahutu no kubika amafaranga y'agaciro akoresha mu banki nkuru y'igihugu BRB ariko bakayibikuza mu Marundi. Ingingo y'ishyirahamwe Handicap International rikorera mu Burundi kuva mu 1992 ije inyuma yaho ishyirahamwe ry'abashingwamanza batagira imbibe Avocats Sans Frontières ritangarije kuwa mbere ko rizokugara ibiro byaryo Burundi mu Burundi ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 n'umwaka. Umukuru w'iryo shyirahamwe Chantal Van Kusten iyo ngingo igifatwa kuwa mbere yabwiye ijwi rya Amerika ko ingingo yo gukura meza bayifashe kubera ibyo basabwe na leta harimo nko gutanga akazi yisunze ibice 40% by'abatutsi na 60% by'abahutu bice ku bintu n'amategeko kandi binyuranye n'akaranga mutima k'umwuga wabo.
Twafashe
iyo ngingo inyuma yo kwiyumvira umwanya muremure kuvigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 10 n'umwaka ibikorwa byacu byarahagaritswe inyuma y'inamije je amahoro n'umutekano idusavye gushira mu ngiro ingingo zinyuranye nakaranga mutima kumwuga wacu
by nos valeurs en particulier d'identifier notre personnel sur le plan ethnique
bizo ngingo harimo nko gutanga amazina y'abadukorera tukagira ko tugatanga n'ubwoko bwabo kugacu gutegeka kanaka kuvuga ubwoko bwiwe biranyuranye nuko dutunganije kandi bicye kubiri n'amategeko
et donc nous avons préféré voilà prendre nos responsabilités
kurugo twahisemo kugara ibiro byacu mu Burundi igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 hambavu ishyirahamwe ry'abashingwa manza batagira imbibi Avocats sans frontières azokinjira mu Burundi mu mpera za kuno kwezi kwa 12 n'Handicap International yemeje ko izokugara ibiro byayo mu Burundi canke ikabyimurira ahandi Burundi bwategetse mu ntango z'ukwezi kwa 12 iyugarwa ry'ibiro vya ONU bijejo gateka kazi na muntu leta zume za Amerika ejo kwa gatatu ikaba yavuze ko iteye impungenge niyugarwa y'ivyo biro icegera cy'umunyamabanga mukuru mu bushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu mu gisata kiraba Afrika Tibor Nagi yasiguye ko ivyo biro bitari kugarwa mu gihe hacibonekeza ihonyango ry'agateka kazi na muntu niyugarwa y'urubuga rwa politique amashami mpuza makungu agera ku 130 yahagaritswe gukora mu Burundi mu kwezi kwa cumi asabwa kwitunganya gushasha haba mu gutanga akazi canke mu kungene akoresha amafaranga bitarenze kwigenekerezo rya 31 kuno kwezi kwa 12 atazokubahiriza ivyo asabwa na leta agabishwa kugagwa burundu
iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muteze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanyi bacu ntimuje kure ibiganiro birakomeza umunsi wose ariko mbaye mbikibanuye mugira umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kambirindi murakarama
Yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tubona Tugahuzayo kwizwi rya Amerika Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza baratanga ijambo
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.